Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kubashikiriza amakuru. Mu gihugu cya Sudani yo mu manuko, ingwano nshasha irasubiye kwaduka muri iki gihe. Uwahoze arwanya ubutegetsi itezwe ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe ni banki y'isi yose byatangaje ko ikibazo cy'impunzi kimaze kuba ingorabahizi. Perezida Olusegun Obasanjo yahoze atwara igihugu cya Nigeria, avuga ko afise akizero ku intara ya Borno izosubira kurangwamo amahoro. Idonido y'amakuru. Amakuru atangazwa avuga ko ingwano nshasha yasubiye kwaduka hagati ya leta ya Sudani yo mu manuko hamwe n'abasirikare bagwanya leta muri Sudani yo mu manuko. Muri iki gihe hasigaye iminsi itanu gusa Riek Machar yahoze atwara arwanya ubutegetsi muri iyo ntara ngo ashike ku murwa mukuru Juba. Umuvugizi umurwi urwanya ubutegetsi avuga ko abasirikare ba leta bateye amakampi yabo ari muri komine yo mu ntara Unity State yitwa Rubkona. Leta ya Sudani yo mu manuko iremera ko muri iyo komine habereye ingwano. Yamarika avuga ko abarwanya ubutegetsi ari bo basomborokeje iyo ntambara. Icegera c'umuvugizi w'abarwanya ubutegetsi Major Dixon Gatluaka yavuze ko abasirikare ba leta ari bo bateye abarwanya ubutegetsi ku munsi wa gatatu hamwe no ku munsi wa kane. Gatluaka yavuze ko leta ya Sudani yo mu manuko hamwe n'abagwanyi bacuditse nayo bama barenze ku masezerano y'agahingo yatewe ko gikoma mu kwezi k'umunani. Igihugu cya Sudani yo mu manuko caronse insinzi yo kwikukira mu mwaka w'2011 nyuma y'imyaka itari mike cari kimaze mu ngwano. Ingwano yasubiye kwaduka mu kwezi kwa 12 mu mwaka w'2013 inyuma yaho Perezida Kiir akuriye icegera ciwe Machar. Vice President erutse kugenwa Riek Machar yitezwe ku murwa mukuru Juba ku munsi wa mbere igenekezo rya 18 y'uku kwezi kwa kane. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon yatangaje ko yitiriye umurengera cy'impunzi hamwe n'abantu batayizabo ku isi zirenga miliyoni 70 kimaze kurengera isi yose. Mu ijambo yashikirije ari ku cicaro c'ibanki isi yose mu gisagara ca Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatanu yerekeye impunzi, umushikiranganji Ban yarateye akamo abategetsi bo ku isi yose kabasaba gufashanya kugira ngo bashobore guhangana n'ico kibazo c'impunzi cabaye ndanse. Umukuru w'ibanki isi yose Jim Yong Kim yabwiye umurwi w'abategetsi bariko bihweza ico kibazo ko kunagura imigambi iterambere muri ivyo bihugu bihanzwe n'ikibazo c'impunzi biterezwa kwihutishwa co kimwe n'imfashanyo ihabwa izo mpunzi. Umushikiranganji Ban Ki-moon yavuze ko ibanki isi yose iriko iriga umugambi wo guha ingurane itarihishwa inyungu amashirahamwe azoha akazi impunzi. Yagize ati ikibazo cy'impunzi zitagira agashahara cotorerwa umuti gute. Ikizwi cyoco ngo nuko izo mpunzi usanga zigendera ku bihugu nka Yordania bitegerezwa guca birondera ingurane yo kuzifasha. Mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria, abanyagihugu barenga miliyoni bari batayizabo bariko baratahuka mu ngo zabo. Bariko barakora ibishobotse vyose kugira ngo bubake imihana yari yarasambuwe n'ibitero vy'umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste Boko Haram. Ico gikorwa kizofata gihe kirekire nk'uko Olusegun Obasanjo yahoze atwara ico gihugu yabibwiye iradiyo Ijwi rya Amerika. Yamara ngo mu ntara zimwe zimwe ibintu biramaze kuja mu buryo. Ibitero vy'iterabwoba vyakozwe n'umuhari Boko Haram vyahitanye ubuzima bw'abanyagihugu ibihumbi zongera vyangaza abandi ibihumbi barimo abafasoni hamwe n'abigeme ibihumbi 7 mu kiringo c'imyaka 7. Yamara mu misi iheze igisirikare ca Nigeria caromoye umuhari Boko Haram mu bibanza vyinshi wari ucumbisemwo. Vyongeye Obasanjo mu kiganiro ha radio Ijwi rya Amerika yavuze ko afise akizera ko mu ntara ya Borno iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Nigeria inyuma yaho ayigendeye. yavuze kandi ko naho gisirikare gisani kigaruriye intara zahora ziri mu minwe y'umuhari Boko Haram igikorwa kitararangira niba iyo ntara iterezwa kurangwamo amahoro n'umutekano koko. Obasanjo yavuze ko kimwe mu bintu biterezwa gukorwa muri iyo ntara ari uguha imfashanyo abafaso ni hamwe n'abana. Uruhagarara rwariyongeye mu gihugu cya Misiri ejo ku munsi wa gatanu gihe abantu bari kwaga imyerekano yo kwiyemereza inkingo yo guha amazinga abiri Tirane na Sanafir igihugu cya Arabi Saudite bashwiragizwa n'abajeje umutekano bakoresheje imyuka ibabaza mu maso hamwe na mabariyeri imbere y'inyubakwa ishyirahamwe rya menshamakuru ikibanza cyonyine aho imyerekano ikirekuwe. Abajeje umutekano bari bahagabiye igihe abantu amajana amajana bari koraga imyerekano batera imbyino zo kwiyamiriza leta ya Misiri. Leta ya Misiri ivuga ko igihugu cya Arabi Saudite cyegukirwa n'ayo mazinga uko ari abiri.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Inyigisho zijanye n'ubuzima ndora gitsina zirakenewe cyane ku bakenyezi bafunzwe. Aha twovuga na cyane cyane izerekeye gukinga amasanganya ashobora kuba mu gihe habaye uguhuza ibitsina. Akarorero ni nko gusama imbanyi zitifuzwa hamwe no kutandura indwara zifatira mu bihimba by'irondoka nk'uko ishyirahamwe rijeje inyigisho no gukinga umugira wa sida Crace Crips byo mu Bufaransa ribimenyesha. Rimwe na rimwe inyubako z'ubusho zirashobora korohereza imibonano mpuzabitsina hagati y'abafunzwe. Muri kino gihe ubusho bwakira abakenyezi hamwe n'abagabo mu gihe bwari bugenewe abagabo gusa nk'uko bimenyeshwa n'ishyirahamwe gitaho agateka k'abakenyezi Parcours des Femmes byo mu gihugu cy'u Bufaransa. Ugufungira abakenyezi kure y'imiryango yabo kurunyura ubukene babayemo. Inkurikizi ni kugerageza kwikenura mu guhuza ibitsina n'abagabo baronkera amafaranga mu busho nk'uko ishyirahamwe rikurikiranira hafi ubuzima bw'abafungwa ku isi OIP ribimenyesha. Ibihugu biteye imbere biritwararika gukinga ingorane zishobora guturuka ku guhuza ibitsina ku bafungwa. Aha nko kubaka ibibanza byagenewe guhuza ibitsina ku bafungwa n'ababo. Byongeye bararonswa udukingirizo tubafasha kwikingira imbanyi hamwe no kwandura indwara zica mu bihimba by'irondoka nk'uko ishyirahamwe OIP ribandanya ribimenyesha. Tubamenyeshe ko 80% by'abakenyezi bafunzwe ku isi baturuka mu miryango ikenye kandi baba bataciye ku ntebe y'ishure. Mu Burundi igitigiri kinini cyabo cyagirizwa gukorora imbanyi nk'uko igisata cya ONU kiraba iby'agateka kazina muntu mu Burundi arico OHCDHB kibimenyesha. Nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu kira cuno munsi turabira hamwe ivyerekeye inyigisho zijanye n'ubuzima ndora gitsina ku bakenyezi bafunzwe. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mukwinjira mu kiganiro nyezina tegamatwe ivyumviro bishikirizwa n'ugwaruka go mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika dutubwira icokorwa kugira ngo abakenyezi bafunzwe birinde guhuza ibitsina ku neza y'amagara yabo. Ruganira na mugenzanje Haisal Lian inamahoro.
Ku ruhara rwabo kwirinda guhuza ibitsina mu gihe atabishoboye naho yo kwikingira
leta nuko yoshobora gushiraho nko mu gihe yoba ari nk'umukenyezi yubatse agashiraho ahantu bashobora kubonanira n'umugabo wiwe hanyuma gukyo ivyo vyimviro bimurimwo bigashobora gusohoka.
abakenyezi bo kwirinda cyane cyane guhura n'abagabo kenshi bakagerageza kuja kure yaha abagabo bari nka kujya kunusanga bicaye nk'ahantu akirinda akazaraja kure yabo kugira ntagiro ivyo vyumviro vyuko yobonana n'uwo mugabo ntibimunze mu mutwe
koneza ya magera yabo cyambere mu kwirinda bajya bagenzi babiba babahuriye hari indani kubera abagenzi babi ni busanga bari ko baragukwegera mwiyo mibonano mpuza bitsi
kuganje abakenyezi bafunzwe nuko bo kwirinda kujya aho abagabo bari
Umukenyezi afunzwe atwaye inda arahura n'ingorane zitari nke aha twovuga no kutisuzumisha neza igihe bisaba ko abonana n'umuganga yabinonosoye ku ruhande rw'abajeje amabohero ntibahuta baborohereza kuronka impusha ku rundi ruhande abakenyezi ubwabo bagira isoni zo gusohoka amabohero bafise ikimenyetso cy'abafungwa nk'uko ikinyamakuru cy'abakenyezi cyandika ku buhinga ngurukana bumenyi cyo mu gihugu cy'Ubufaransa kibimenyetso nyesha abana bavukira mu mabohero bagira ingorane zijanye nuko bari kubakurira aho batagenewe ikindi nuko umwana acutse atandukanwa na nyina nuko ushira hamwe gitaho agateka k'abana ryo mu gihugu cy'Ubuswisse Humanium ribimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'inyigisho ndora gitsina ku bakenyezi bafunzwe Kaisa Liliane inamahoro adushikane mu ibohero rikuru rya Mpimba riri muri zone Musaga atugira uko vyifashe
bamwe mu bagabo n'abakenyezi bafungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba barahakorera imibonano mpuzabitsina naho hari impomezi batandukanya barafise ingene babonana iyo bariko barakora udukogwa two guteka cyangwa utwo bakorera ku ibombo ry'amazi gyegereye uruhome abagabo baduga uruhome bakagwicara ko kugira bashobore kuganira n'abakenyezi bicaye aho bakorera udukogwa nk'uko umwe mu bakenyezi baho ahamaze imyaka indwi abitwiganira ivyo nibihereraho mwijoro abagabo basimba impome abagore nabo bakurira ku gikivyuma gapima nk'imetero n'igice kari ruhande yaho bajyama bakururukira aho bahurira n'abagabo gucyo bagakora imibonano mpuzabitsina nk'uko amakuru dukura mu bafungwa abimenyesha ivyo biruko mu gihe ibikorwa byo kugerageza kugabanya imigenderanire hagati yabo byakozwe imyaka ibiri iraheze hubatswe uruhome ahahora umuryango wa komeza imigenderanire mu bafungwa nk'uko amakuru dukura muri iryo bohero abandanya bimenyesha Gregoire Nimpagaritse umuyobozi w'iryo bohero rikuru rya Mpimba amenyesha ko mu ngorane nyamukuru zihanze iryo bohero harimo izo nyubako
inyubako z'ibohero ry'abagore n'abagabo ntizitandukanye bishemeye ubuyobozi bw'iryo bohero rya Mpimba busabye ko ayo mabohero atandukanye bikwiye
ugufungura nabi kw'abakenyezi bafunzwe ni yindi ngorane ituma bahuza ibitsina n'abagabo bifise ifungurwa bita iposo ipima amagarama 350 igizwe n'igikombe cifu y'imyumbati hamwe n'igikombe cibiharage nivyo baronswa ku munsi kubwabo bafungwa bavuga ko izo mfungurwa atakamaro zibagirira kandi zitabahaza narijya bamwe muri bo bafise abana vyongeye kandi abafungwa menshi b'abakenyezi bagwiriyemo abakiri bato bafise hagati y'imyaka 25 na 35 kubw'urongo ishiramwe riharanira agateka kazina muntu n'akabanyororo AVDP Jean-Pierre Ninteretse avuga ko abari muri iyo myaka bahurumbira gukora imibonano mpuzabitsina n'abagabo ikindi nuko nubwo bibujijwe gutunga amatelefone ngendanwa bamwe bamwe bayakoresha mu gukomeza imigenderanire n'abagabo ingaruka hariho bahatwarira inda canke bakahandurira indwara zifatira mu bihimba vyirondoka amakuru amwamwe abafungwa bafise yuko abafise abana aribo bashigwa imbere iyo hatanzwe ikigongwe cikivunga aza yunyura ingeso y'ubushurashuzi kubw'ivyo umushikiranganje w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana amagarira abo bakenyezi bafunzwe gushira imbere ineza y'amagara yabo bikenewe bakitura abaganga bakabafasha
turabizi neza yuko muri mwebwe hariho abasamirizonda ngaha nyene ibohero yo turiko turabavyara tutazi yo tuzobajana naco nyene kizohava gicika nicaha imbere ni nicaha imbere y'Imana bakenyezi irinde gutwara imbanye muri gahaha murumva ko ari kibazo gikomeye gerageza mwegera babaganga bari ngaha bababwire ngene bitanze bigenda
ubwishi bw'abafungwa babakenyezi burasongera isibe mu kudacungwa neza iryo bohero rya mpimba rifise abakenyezi 133 mu gihe ryagenewe kwakira abakenyezi batarenga 80 ivyo bikunyugwa nuko atabapolisi bahagije bahari babacunga nkuko bivugwa na Grégoire Nimpagaritse arongoye ibohero rikuru rya mpimba uguteba kwa madosi y'abafungwa mu butungane n'indi mvo ituma bamwe bihebura ntibashobore kwihangana ingaruka nuko baca badukana ingeso z'ubushurashuzi nkuko bivugwa na Sonia Ndikumasabo arongoye ishiramwe ry'abakenyezi banonoso ivy'amategeko mu Burundi AFGB
harajamo nuko kwihebura n'umubiri ukamugora ko nshobora kumara imyaka 10 ngaha aruje kumubwira akajambo agasanga yemeye turasaba aba procureure bose bashiremo ingufu abantu amadosi anyaruke
ibure ry'amahimiriza kubijanye n'inyigisho ndoragitsina n'imvo nyamukuru ituma batamenya uko bigenza umwe mu bafungwa twayadze yiyemerera ko ahamaze umwaka n'igice ariko atarigera kubita ijisho umuhabe nizo nyigisho umwe mu baremesha kiyago aho mu ibohero rya mpimba amaze imyaka 7 afungiwe amenyesha ko umufungwa mushasha bamuhi inyigisho zingena bana n'abandi ariko kandi nabo ubwabo nta bumenyi buhagije bafise batanga ivyo babibonera iyo babajijwe ibibazo ntibashobore kuvyishura nkuko bibandanya bivugwa n'umuremesha kiyago wabo tumenyeshe ko benshi muri abo bakenyezi n'abigeme bagirizwa ivyaha byo gukoroza inda hamwe no kuniga abo bahejeje kwibaruka Denise Niyonzima ajejwe yubahirizwa ry'agateka ka muntu mu kigo mpuzamakungu kirabi vy'agateka ka zina muntu avuga ko vyo bavyiza leta ishize hamwe ingufu nayo mashiramwe mpuzamakungu mu gikogwa c'amahimiriza mu mabohero
kubisanzwe ku gateka kabo ivyo ni ibintu bategerezwa kuba bigishwa iyo bafunzwe wa mbere ababijejwe ni leta mu gihe nahabona kwico gikogwa atagishoboye agaheza karaba muri aba bafasha u Burundi bafasha igihugu kugira ngo gateka kazi na muntu kubahirizwe bagaheza bakabegera bakabafasha
tumenyeshe ko mu Burundi haharugwa abakenyezi 384 bafunzwe mu mabohero makuru ari mu ntara zitandatu z'igihugu
Mu bihugu biteye imbere abafunzwe barigishwa imyuga yo kwiteza imbere ivyo bibarinda kutiga ingeso mbi vyongeye bararonswa imbonesha kure kugira bamenye ibiba hirya no hino no kushira hamwe gitaho kazoza ka Afrika kade nibimenyesha mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere imyuga itari mike isaba ingufu bigatuma ikogwa n'abagabo gusa abo nabo nibo baharonkera udufaranga two kwibeshaho nk'uko OIP ishira hamwe mpuzamakungu gita hagateka k'abafunzwe ribimenyesha kubwivyo ibihugu byari bikwiye gushiraho imigambi yo kwigisha imyuga abakenyezi bari mu mabohero akarorero nako mu gihugu cha Mali aho abakenyezi bigishwa imyuga itandukanye bikanatuma bagumana icizere c'ubuzima nkuko biri mu cegeranyo c'igisata cha ONI citaho agateka kazi ya muntu muri co gihugu kugira ngo tubandanye twumva ibijanye n'inyigisho ndoragitsina ku bakenyezi bafunzwe kuri mikro y'Ijwi rya Amerika Jean Pierre Ninteretse arongoye ishirahamwe AVDP riharanira agateka kazina muntu n'akabanyororo agira ko yishura ikibazo mugenzanje Haisa Liliane amubaza kubijanye n'amategeko Haisa dushikiriza ico kiyago
Nigiki muvuga ku nyubako z'ubushobo umwe umwe kuko uburaro bw'abagabo n'abagore bisa n'ivyegeranye
aho ikibazo kiri cyane ni mu busho bwo ku makomine mu mazone bazana umuntu bakacya bamutera ngaba kamurazaho hariho hamwe nabonye abagore babiri bararanye n'abagabo kubera badafise aho babashira
kubijanye none n'inyigisho murashimishwa n'ingene zitangwa mu busho butandukanye
ni kibazo kigoye kuko nta bantu bariho uvuga kuti batekanijwe n'ubusho bigisha ibyo bintu mugabo mu mashira hamwe amwamwe haraho tugenda tukaza turagerageza kugira ngo tuvyigishe mugabo cyari gikenewe nuko izo nyigisho bazikurikirana igihe cyose bakama hari umuntu ari hafi yabo abigisha ivyerekeye ibi by'ibitsina ingene bwo kwifata
mbega imigenderanire hagati y'abanyororo abagabo n'abagore yogarukira hehe
imigenderanire siyo mibi ni iyo migenderanire cyibigamije umva kugenderanira kuramukanya nibisanzwe leta nuko yogerageza mu busho bwose ikubaka neza ahantu abagore bafungirwa tari hafi yaho bazababonana n'abagabo igashiraho abantu bokurikirana abo bafasoni kuri abo bafasoni nabo baba bagize ingorane bakajya mu busho nuko bokwirinda babayenda
ninteretse Jean Pierre Murongoye ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo AVDP ndabashimiye
Ego nanje ndabashimiye kuri kano kanya mwampaye murakoze.
Ndagushimiye Faisal Liliane inamahoro kuri ico kiyago nayo majwi udushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo intimba y'abanyororo. Twibutse abatumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba tubo tuyaga kubijanye n'inyigisho ndora gitsina ku bakenyezi bafunzwe gwaruka turashishikara nkuko mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutubire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
akaya kamaro ko gutanga dukingirizo mu mabohero kandi bibujijwe kwabera imibonano mpuzabitsina
ego birakenewe yuko mu mabohero atandukanye udukingirizo badutanga kugira bafashe abo bose baba bakene kudukoresha tube turi hafi yabo
mbaza ndakwishura
muganga kwani watu twumva ngo abanyororo bahabwa amagara ama 350 zifungurwa mbega ivyo ku bantu bafise nk'ingwara zidakira nivyo tuma basinzikara kubera gufungura nabi ubwo izo njya sinkeya
nkuko mubivuze nkabo bobo bamaze kubona ko vyukuri bagendana izo ngwara zidakira bakwiye kubashira ku rutonde ama bagaheza kwategurira ifungurwa nyazo no wese atagwaye bakabona yuko bakwiye kumufungura neza kugira agumane amagara neza kuko gufungura nabi bituma umuntu asinzikara kandi ntacasubira kwimarira nabo bajejwe ibohero usanga bari kubaragenda kuza baragwaza abantu mu bitaro bitandukanye kuko bafunguye nabi
Gwaruka ntimurambigwe n'ubunyere muganga Anita Munyana arashishikara kubaha isiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ugace ka kabiri kivyo bibazo
Mbaza ndakwishura
Umwana avukiye mu ibohero agira ingaruka zihe ku magara yiwe umuvyeyi ubwa mbere arashobora kuba yatwaye iyo nda atayipfuza Icyo ni ikintu ca mbere gisindikaza ikibondo kiri mu mbanyi kwa nyina aho ushobora gusanga agira uko ashoboye kose kugana iyo mbanyi ivemo ikanka hama murumva yuko wa mwana akura mu mbanyi kwa mbere yumva ko atarukundo yasamanye kandi batari ko baramwipfuza byose bikaba bifite inkurikizi mu buzima bw'uwo mwana ari mu mbanyi mwumvise yuko bafungura nabi na nyina ntashobora kuronka amaberebere akwiye kiriye kira yonse ico kibondo gikure neza hamikindi murazi ko babana begeranye ari benshi usanga umwe ashobora kuba afise ingwara yandukira nk'igitundu canke ibindi bintu usanga uwo mwana nabonye arakuriye ingwara zikomeye bivuye yuko ahabaye katabereye
mbaza ndakwishura
Mbega mahimiriza ku nyigisho ndora gitsina mu mabohero ntashobora gutuma ubusambanyi bugwirirana.
Oya namba, ahubwo bituma umuntu wese ahari yitwararika kandi akumviriza impanuro bamuhaye, na cyane cyane impanuro zijanye nuko agira amagara meza mu buzima bwe bwa misi yose. Rero ni byiza ahubwo yuko ayo mahimiriza yogwirirana mu mpande zose, kandi na cyane cyane bagaha ijambo izombohe kugira bashikize kibabakiye, kugira nabo nyine baheze bamenye ukuntu batumbereza ayandi mahimiriza y'imisi imbere.
Ikiganiro nikira cije rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibazo rwaruka rumutura. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Nizahe ingwara umuntu ashobora kwandura bibanza bihuriramo abantu benshi nk'amabohero.
Abantu bakunda kugwara ingwara zica mu bimba byirondoka, twovuga umugera wa sida, za sifilise, za brenohaji, igituntu, kuko baba ari benshi kandi bakaba begeranye cyane gose, kandi murazi ko igituntu gikunda gukarira abantu baba mu rugo buryo. N'izindi ngwara ngaho umuntu yovuga nka za korera cyangwa amacinya, aho usanga umwe ayigwaye ashobora gutuma abantu bose mu bibohero bayandura.
Mbaza ndakwishura.
No twahe dukogwa twotuma abafunzwe bagabanya kuyumvira ivyo gushaka gushurashura.
Umuntu arashobora kubashira mu migwi kwinonora imitsi, ugasanga baguma bari hamwe bakina ari za basket, gukina agapira w'amaguru, canke bakarondera ukuntu abakenyezi bobigisha gushona canke kubaza mu basore bato bato, kugira batume umwe wese yitanga ku munsi ku munsi muto dukogwa akabikunda, kugira nabo nyene bizomufashe avuye mu bibohero gusubira mu buzima kandi
Misiyose. Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubunyere tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo intimba y'abanyororo. Duhi jambo abanywanyi bacu, umukenyezi atashatse kwivuga izina avuga yuko iyo ariko ararangura amabanga yabubatse ababara cyane mu gihimba cirondoka akiyagaza gose. Akabandanya avuga yuko yibaza ko biva ko bubakanye yama yarenze ibigo, akabandanya asaba impanuro. Muganga Anita Munyana ishuriye umukenyezi.
Byashobora gushika naho umugabo wawe atarenga ibigo, ushobora kuba muriko murarangura amabanga yabubatse ubabara ukiyagaza. Rero ngaho bisabwa yuko muja kwa muganga mu kwisuzumisha mwese, bagaheza bakabaha impanuro kandi nako bakabatekerera imiti kugira umere neza, eka n'umugabo wawe amere neza.
Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki? Ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti uwohora imbwa gusutama yozimara zose, bikubwiye iki?
Ni ukuvuga ngo uwohora amakosa y'abantu yobamara bose,
bikubwiye iki?
Fati nka karorero nkubu ukunda kujya bakakibikubuza ni nkuko ubupfuye, umva umubujije kujya wa wa mwishu,
bikubwiye iki?
Uwohora imbwa gusutama yozimara zose bisigura yuko urashobora gusanga umuntu muri kamere afise ibintu akunda kugira. Nk'umwana nk'akarorero, umwana arakunda kurira abana batoya, rero ucifata kushaka kuguma umukubita uko arize wosanga wamuturubitse kubera kurira ntushobora kubimubuza.
Arabitoye.
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza mu kiganiro kira tubibutse ko twari dushimikiye kubijanye n'inyigisho z'ubuzima ndora gitsina ku bakenyezi bafunzwe ndashimiye Kaisa Liliane Inamahoro yafashije gutoroka nyamajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise icyo mushikiriza canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri buhundi voa@gmail.com canke mutwandikire kuri 76 203 790 canke kuri 79 193 790 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12. Murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.